Abanywanyi n'abakunda kumviriza iradio Ijwi rya Amerika ni radio BBC bazindutse bumviriza ku mirongo y'izo radio yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradio mpuzamakungu abiri ku mirongo ya FM, ariko n'ubu iyo mirongo iracugaye. Ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'urwego sense, Ramadan Karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu. Yabishikirije kuwa kano kwezi kwa gatanu, aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwandwi muri uko kwezi nyene. Uyo yararongoye sense yavuze ko radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa janye n'umwuga, aca yemeza ko radio Ijwi rya Amerika ryo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye. Abajije kubijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano, Karenga Ramadan yavuga ko inyushu izoboneka inyuma y'ibiganiro cyangwa imibonano y'abagize ugo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo, kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye ugo rwego.
Ku bijanye na Voix d'Amérique natwandikiye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Rusama, bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi, ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri, kuko ndabindi vyemezo vyinshi baba bafise. Nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye, tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura, ariko tumaze kumvikana tukicarana.
Naho uyo yararongoye ugo rwego igihe rufatira ibihano ivyo bimenyeshamakuru yaciye asubirizwa mu mabanga, n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyeshamakuru ku bijanye n'ivyo bihano. Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire, ariko ajikiriza ingene bimenyesha makuru byakoze mu mezi atatu aheze, no kuvuga kwezi k'umunani, ukw'icyenda n'ukw'icumi. Bankumukunzi yarishuye kubijanye n'ibihano byafatiwe bimenyesha makuru, ayavuga ko ivyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru kugira barabe ko byosubira gukora.
Ivyo bihano rero byafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano n'ivyikubita gashi cyangwa ibyo bihano bigahera, tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora.
Kuri uyu munsi ibihano byarangira, urwego sense rwemeje ko ruzi iryo sango, ariko rukiriko ruraraba icyo ruzoshikiriza abamenyeshamakuru ku bijanye n'irangira ibyo bihano. Nestori Bankumukunzi arongoye sense n'ahatavuga umunsi, yavuze ko ugo rwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu minsi ya vuba. Bamwe mu banyamategeko bavuganye n'Ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyesha makuru ibihano vyaca bivanwaho, mu gihe naho urwego sense govuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya, ikimenyesha makuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.